Iyi mwumva n'ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika irabandanya ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu n'itariki indwi z'ukwezi kw'icumi n'umwaka w'2016. Dusamiranira i Washington DC kuri mikro, muri kumwe nanje Aloise Bigirimana. Uyu n'umwanya waca kiganiro mukunda murisanga, mutegurirwa kandi mugashikirizwa ni Radio Ijwi rya Amerika. Ariko reka imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina, tubaze duhe akanya mugenzi wacu Frederic Nkundikije adushikirize amakuru avugwa mu karere.
Urakoze Aloise, muri beneza nshuti mwese muteramanye ni Radio Ijwi rya Amerika. Incamakere yamwe mu makuru avugwa mu Burundi muri iki gihe. Icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Gaston Sindimwo yemeza ko leta yamaze gushikiriza inama nshingamateka icifuzo co kwikura muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha irahe CPI. Iyo ngingo ifashwe inyuma yaho leta y'u Burundi iyamirije icegeranyo c'abahinga bigenga mu vy'agateka kazi na muntu. Ico cegeranyo casaba ko hoshingwa sentare ishobora gutanguza amatohoza kuvya aha zagahomera bunwa. Ni nkuru ya mugenzi wacu Eloja Wili Kaneza.
Isuzumwa n'iyigwaje ukuntu Burundi bwova muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha irahe CPI vyari ku rutonde rw'ibintu inama nshikiranganji yakoraniye igitega kuri uyu wa kane yategerezwa kwiga. Mu masaha y'inyuma ya saa sita niho biciye ku buhinga bwa none, social media hatangura kuboneka ibinyamakuru bizwi nk'icyitwa ikiriho n'abandi bantu ku giti cyabo bandika ko leta yemeje uwo mugambi wo gushaka kuva muri CPI. Inkuru yahavuye ibimpamo mu makuru yo mu ijoro ku radio y'igihugu. Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yarakuye abantu bizeze. Gaston Sindimwo yabitangarije ahitwa Karera mu gisagara cya Gitega aho yari mu bikorwa rusange.
Yaraye irungitse itegeko muri amashinga mateka yuko tuva muri ya sentare mpuzamakungu CPI, kuko nta kindi igamije atari ugonyanga agateka k'abirabura akarenganyo ivyo bihugu by'ubukoloni bigirira Abanyafurika nawo vyihanganye. Turavye ivyo abenegihugu bavuga, twasanze yuko Burundi atari ngombwa yuko tuguma muri iryo shirahamwe kugira ngo dushobore kwigenga koko.
Amabwirizwa agenga sentare mpuzamakungu mpanavyaha irahe n'u Burundi bwateye ku mukono aremerera igihugu cyose kivyifuza kwisokora muri iyo sentare. Icyo bikora kibanza kwandikira umunyamabanga mukuru wa ONU kimumenyesha. Ariko rero uhereye ku itariki icyo gihugu kimenyeshereje mu kiringo cy'umwaka wose, amategeko y'iyo sentare ashirwa mu ngiro kuri icyo gihugu nk'uko biri mu masezerano y'i Roma yo mu mwaka w'1998. Ibihugu vya Afrika bitari bike bibona sentare mpuzamakungu irahe nk'igikoresho c'ibihugu vya rutura bishaka gucinyiza abategetsi bo muri Afrika. Mu nama igiriye 27 y'abakuru b'ibihugu n'amareta y'umwe bwa Afrika yabereye Kigali mu Rwanda kuva ku igenekerezo rya 16 gushika ku rya 18 ukwezi kw'indwi w'umwaka, ikibazo cy'uko ibihugu vya Afrika byova muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha irahe cari mu vyigwa. Ahanini aho abakuru b'ibihugu bahuriza nuko atamukuru w'igihugu akiri mu mabanga yokurikiranwa n'iyo sentare. Igihugu cya Afrika cyaheruka kwerekana ubushake bwo kuva muri CPI vuba ni Namibia, hari mu kwezi kwa 11 umwaka w'2015. Eloje Uri Kaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste. Iyi inkuru ivugwa mu Burundi muri iki gihe ni inkuru y'imiryango 36 yo ku mitumba itandukanye ya zone Benga muri komine Isare y'intare ya Bujumbura. Intara ya Bujumbura mwambarabarira ntigira rero aho iki kumusaya. Ivyo vyavuye kumvura isegenya yaguye ku minsi ya 23 ituma ibisakazo vy'inzu zabo banyagihugu biguruka. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka yakurikiranye inkuru. Evariste, ibintu byifashe gute muri iki gihe kuri abo banyagihugu?
Abanyagihugu gushika ubu basembereye mu mihana y'amazu atakozwe ko n'icyo gihuhusi. Icyo basaba ni ifashanyo yihuta kuko atacu bakuye mu mazu, bavuga yuko bakeneye ibisakazo kugira ngo bashobore gusanura, bagasaba yuko bonaroswa n'imbuto kuko ngo ibyo bari bifite byose byononekariye mu mazu babamwe. Icyo gihuhusi kandi cyakoze ko ku mashure amasomero atatu yo ku ishure ishingiro rya Muberure ya mbere aho ibirasi bitatu byagurutse, reka n'abanyeshure ibikoresho byabo bikaba byaranyagiwe. Umuyobozi w'iryo shuri agasaba yuko nawe nyine ronswa imfashanyo kugira ngo asanure ibyo birasi, yongere aronse n'udukaye abo banyeshure muri kino gihe bari bantabona ikora boshobora gukoresha.
Evariste, mu kanya turagutera akamo kugira ngo uduhe iyo nkuru ku buryo burambuye. Urakoze.
murakoze namwe.
Arakoze mugenzi wacu Frederic Nkundikije n'abamenyesha makuru bahejeje kutubwira mu ncamake ayavurwa mu Burundi. Ubunaho n'umwanya wa cakiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Jwi rya Amerika ikiganiro ni muri isanga. Mundwi ziheze umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu no kwigisha gukundisha igihugu Pascal Barandagiye yashikirije ko intara ya Makamba iri mu manuko bw'igihugu imaze kwakira impunzi z'abarundi zihunguka zishika 31,826. Izo mpunzi yavuze ko zaje ku bushake bwazo ziva mu bihugu bya Tanzania, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Kenya, Malawi hamwe n'ahandi. Umushikiranganje nyene yavuze kandi ko kuva mu kwezi kwa mbere ho nyene ku uyu mwaka wa 2016 gushika ubu impunzi 185 bamaze guhunguka ku bushake bwabo. Ivyo nivyo bitigiri vya hafi dufise muri iki gihe, ariko birashoboka ko harabandi baje imbere yaho canke inyuma. Ibikunda kwibonekeza rero muri ico kibazo c'impunzi nuko abahunga kenshi usanga ari abakenyezi n'abana, ari nabo bagize igitigiri kinini kandi aribo ahanini bakunda no kugira ingaruka mbi zihura nuko guhunga canke guhunguka. Mbega impunzi cane cane abo bakenyezi bahunguka bakirwa gute n'ababanyi babo? Nibihe bibazo bahura navyo mu miryango yabo? Mbega ibijanye nabo bakanye baba barasize mu gihugu byifashe gute? Ibibazo nk'uko muvyumva ni vyinshi, ni naco gituma twagize amahirwe turaronka abashobora kubitangira inyishu. Twatumiye Terence Ntahiraja n'umwunganirizi w'umushikiranganje w'intwari yo hagati n'inyigisho zo gukunda igihugu, akaba n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganje. Ni nabwo bushikiranganje mu byo bushinzwe harimwo n'ibyo bibazo by'impunzi, akaba ari nabo bakurikirana ku munsi ibibazo nk'ivyo. Turamufise kuri telefone. Ndabaramukije mushinga ntahe Terence Ntahiraje. Ndabashimire kandi ku kigoro mwagize kugira muganire n'abanywanyi bijwi rya Amerika.
Nane ndabashimiye cyane ko namabitumiye kandi twitegeye kwishura ibibazo byose bifuza kutubaza.
Murakoze. Imbere ya byose reka mbanze ndabasabe mutubwire ibijanye n'impunzi zihunguka uko byifashe muri rusangi. Mutubwire ku mpunzi zihunguka ziva hanze y'igihugu ndetse n'izihunguka ziva hagati mu gihugu. Ijambo ni gwanyu.
Atebe cyane mbese makuru nk'uko mu gice kibazo nagira mbese ko twumviriza iyo mu gihugu kanaka icyo cyo cyose habaye iyo mu za politiki cyangwa by'intambara birashika abantu bagahunga, bamwe usanga bahungira hanze y'igihugu abandi nk'uko mbivuze bahungira hagati mu gihugu. Ariko ibyo bibazo bimaze gutora umuti bikagenda neza iyo mu za politiki n'ibyo bikeya haraza hakaba umugambi kugira ngo abantu bose bari mu bibazo basubire mu ngo zabo. Ibyo ni bimwe rero byagiye birashyikira igihugu cyacu cy'u Burundi mu myaka itari mike. Abantu bavuga ariko batwumviza yuko atari rya mbere, si guhura umwaka umeze hahunda Abarundi. Abatwe twaragize ibibazo mu myaka itandukanye, ndakubwira ngo byagenze ariko ndavuga gusa nk'umwaka hari ibibazo hacaje bari abahungu kugira ngo abantu ariko turabwira ibibazo by'abantu bahungu kamere bimeze mpereye kuva inshungu y'ukwikukira kwacu bigandagwe kwa Gasore harabaye ibibazo bamwe barahunga abandi barapfa rusinge 1965 naho nyine harabaye ibibazo harabaye amahirwe amatora n'indongo zimwe zirapfa harimwe n'abatowe ngiro 1984 naho hahunga abantu benshi ngira baba hafi miliyoni harahunga abantu benshi abona abandi batuye nivuga ubundi bwabiye buraca mu makuba atarimo kuko habyara amatora haba ibibazo bitandukanye sindi ndetse 1988 byo bundi harabaye ikibazo 2020 na Marangara kumuri muri yo mu Kirundo yindi yo mu Nkayangozi aharabaye ingorane abone igihugu batari bake barisho kandi abatari bake barahunze bacitse ku icumu ngiye rero aho byasubiye gukomera byaretse ku ngano za 2022 2023 aho inshuro ya demokarasi mu Kirundo rero nawe yagandagurwa nawe bakorana maze hacaye ibibazo ku buryo habaye intambara mu gihugu gushika 1996 aho abantu batari bake benshi bahunze n'abari kubarahura n'ibibazo bidasanzwe aho rero harahunga abantu benshi ariko muri abo leta gushika mu 2014 yari imaze gutahukana ibihumbi 5,000,000 n'abantu 1,000,000 batahutse ko gushaka kwabo hamwe n'abarenga 1,500,000 bari birukanywe abo bari bamaze gushika mu gihugu bari kubariyegeranya bameze neza ubu rero niho mu 2015 kandi hadutse ibibazo bimwe bya politiki mu gihe cy'amatora nk'uko mwabibonye ari bene wacu ntibarenga gato 1,500,000 nabo nyine bashoboye guhunga murumva rero ko byagiye biraba ariko kuri ibi byabaye umwaka uheze ntarahuye mu gihugu hagati ariko kuri iyo myaka ibyo nka 1993 byarashyitse hari aho bangu bahuriye hagati aho bita abadepase aho rero usanga hari ibibazo bitandukanye bagenda bahura nabyo.
Urakoze muri iki kiganiro ndeka ndabibutse yuko twisunga cyane kuba kumpunzi ariko cyane cyane kuba kenyezi twagira tubasabe mutubwire impunzi ziri ko zirahunguka zigaruka zigwiremwo abakenyezi byifashe gute ibyo guhunguka kwizo mpunzi
urakoze cyane iyo abantu bari kubarahunguka mu bihugu cyabo ingorane zigenda zigira uburemere bizanye n'igihe zimaze hanze iyo abantu bahunze igihugu bamaze iminsi myinshi hanze birumvikana bashyira ko ingorane ziba ari nyinshi kurusumba kuko kumbure bishobora gushyika muri icyo gihe ari ibintu byabo cyangwa amatungo yabo ugasanga abandi bayabamwo ariko kuri ibi byacu dufashe ibya vuba cyane guhera mu mwaka uheze kuva aho habere ibyo bibazo hagira abantu batari bake bahunga nyakubahwa perezida w'igihugu cyacu cy'u Burundi yari atanze itegeko yuko ata muntu n'umwe yohirahira ngo ajye mu itungo ry'umuntu cyane ngo yone n'inzu y'umuntu cyangwa ikintu kiwe cyose na kimwe ni ukuvuga yuko umuntu yewe yari avuye mu itungo ryiwe yuko riguma ricunzwe ata muntu afise uburenganzira bwo kwigarura cyangwa gutwara ikintu cy'uwundi bibujijwe aho rero kubyerekeye aho bashikira naho buraro akuvuga yuko kiretse kumba ari nk'ufite igitayi ikomeje ishobora kononekara nayo bari byinshi bihari ariko bavuga uti abagore n'abahari abagore n'abana rero niyo bakunda guhura n'ibibazo kubera kenshi iyo bashyitse urabona abana bagumana n'umubyeyi akageze bitandukanye ariko no kuri aba bahunguka bavuga cyane sinovuga ko ibibazo ari umurengera cyane ahubwo ibibazo biracyafise muri ba bandi benshi nakubwira bari bahunze kera bari batahukanye gushika mu 2014 aho hari ingorane nyinshi zarazibashikira gusumba abubu abubu by'ukuri kubera agasanga yazi nyinshi hari asanga gusa kandi nyuma afise ari ifungwa bivuga cyangwa ibindi ariko icyo gihe leta bishije mu nshingano ivuga ko akazi na muntu no gufatana mu nda n'iterambere ridakumira byarafashanya reka mbere nahashire kugira ngo bigende neza rero abagore n'abana iyo bahungutse shimeza kuri aba bashasha aho ibibazo bifise harimwe na bamwe bamwe bitarahera abakeyi abahungutse kera uti kubenshi
urakoze nyakubahwa turabandanya tubica hirya no hino ibibazo ni byinshi ikiganiro ni muri sanga ni ikiganiro giha n'akaryo abanyagihugu bafise ibibazo bitandukanye bifuza kubaza umutumire kuri telefone turafise abamaze kudusaba yuko bogira ico bashikirije turafise Jean Dodier kuri telefone Jean Dodier mwiriwe
mwiriwe namahoro
namahoro muvuga ikibazo cyanyu cyangwa ico mwifuza gushikiriza
ego nicyo nifuza gushikiriza hanyuma cyo mu bisabwa bigije kuraba nibyo ntabwo mwabeshe abakenyezi mugihe bahungutse barakunze guhura n'ibibazo barabura indya bafungurira abana babo bakabura ibyo bambara nebe n'amafaranga bashobora gukoresha mu gushinga imitaho kugira nyene bitunge rejere icyo nobona cyo cyiza cyoba cyiza nuko nka leta cyangwa hajya amashyirahamwe nyene ajije gufatana mu nda bokurikirana na cyane nkaho abantu bakenyeza afite abantu kora dikari bo bigora bakabaye imitahe bakadandaza kugira babone kugira hano kwitunganya yego ikibazo igitegeko cyangwa nashikiza cyare cyo murakoze
murakoze reka twakire na Fiston kuri telefone. Fiston mwiriwe murafisi cyo mubaza cyangwa mushikiriza?
Shikiriza nuko no usanga hariyo nk'abakenyezi bamaze gushika mu gihugu mugasanga mu gihe amaze gushika ntacyo bifashishije nk'akarorero twarabonye nk'abana twigeze kuba twigana basanga bafise ababyeyi bahungutse ariko atabuge bari bafise icyo rero cyabaye nabi mu Burundi urumva leta yaragerageje iragira akigoro kugira ngo abantu bahunguke ariko gasusanga nta kigoro gahari ko kubafasha mu gihe bamaze guhungu ivyo nivyo urumva twasaba nk'umutumire yuko yodusigurira ukuntu bafasha abo bakenyezi canke abana babo kubera bose bane imwe bamaze gushika mu gihugu. Murakoze
reka tugaruke ku mutumire tumusabe yishure kuri ibibazo vya Jean Dodier abajije yuko leta itobaha imitahe. Fiston nawe akavuga ati uburyo babafise ntabwo ko bafasha abo bantu leta ibafasha gute nyakubahwa Terence Nahiraje
nakoze cyane nuko bavuze kuri bantu bukuri urabona umuntu ahungutse abari umukene ntabwo bafise ndetse n'ibyamagwa ntabwo bafise bikwiye ariko rero ngaha ahakurikiye kiragerageza ibishishi mu bushikirangano bwo gufatana mu nda iragerageza ari ibyamagwa ikagaragaza gutanga ibitembo cyangwa utundi duhugu ku bantu baba bahungutse aho bishobotse ibyo yaba byose leta yabifasha rwose ibafasha amabati ikabafasha kubaka izo ntangorane ariko rero nk'uko babivuze nuza za misi yose hati habaho amashyirahamwe agerageza kubafasha kubana na leta kugira amashyirahamwe izo mashyirahamwe niba bifashamo cyane ugasanga bagize nk'ishyirahamwe bakagira umuguyu ari ukubarira cyangwa ari ukudandaza bagafasha abamama kugira ngo bakore ibyo bikorwa nibyo ariko kugira bigende neza umuntu wese ari ukuye biragoye ni ukuvuga yuko bagenda babashyira mu mijyi nicyo gituma iyo bashyitse kare hasi bari baheze ibifungurwa bafungura bimara nk'amezi atandatu bakagenda bajya kubitora nko kuri Caritas cyangwa ahandi ariko hasi hari ageze igihe bihitamo kubishyira mu mafaranga igafata ikayari yagiranye amasezerano nishyira hano kopeke undi bifasha abo bantu hanyuma abo bantu iyo baje rero n'iryo shyira hano kopeke bakagenda bafisiraga baragenda gutora niyo yabahera bagenda kubafasha kugira ngo bashobore kujya hamwe bagire imigambi ibyo ni ukubishyira mu bidakunda rero iyo hageze ko batahukanywa byisunze amategeko niyo bifasha muri icyo gikorwa kandi na leta nayo igende ikagaragaza ko hari n'ibyo kujya mu mashyirahamwe ni ukugira ngo hari amashyirahamwe amwe abafasha kugira ajya mu mijyi kugira ngo bashobore kwiyungunganya bari kumwe ari kudandaza cyangwa gukora ibindi bintu.
Nyakubahwa Terence Ntahiraja ndababaze mbega nk'abakenyezi iyo bagarutse nta bibazo bahura nabyo bijanye nabo bubakanye?
Urakoze cyane ibyo bibazo byari birafite cyane mu Burundi kuri bamwe bamwe ntanabyanda babarire icyo bibaho urabona abantu iyo bari mu makambi y'impunzi ngo bareka kubaka ingo zabo ntibareka kugira ubugeni akenshi iyo bari mu makambi bubaka kenshi ubugeni bwisunze amategeko y'igihugu baba bavuyemo kandi birumvikana ukabona yuko ibihugu kimwe kimwe cyose kinafise amategeko arenga yindi n'imiryango yisangicisangije ugasisanga rero muri makambi y'impunzi haraba ndemevuga ubugeni amamariyaje ugasanga arabaye abantu barahuye barabanye abandi kubira bakagenda kwa pati cyangwa kwa pastori bakaba barahegeje ariko ndabaye akarongo mu gihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo abantu bemerewe ko bubatse nk'umugore n'umugabo ubwo bwabo mu itegeko ni uko bagenda ubwo bugeni bwacu muri etasi zire muri komine bakariko bitaho bigenda bifunga amategeko bakabasaba n'ingingo niho bavuga ati uwo n'umugabo n'umugore abapasi bamwe byaragiye birashika bahungutse ugasanga kuza aho bagabo nyine nawe yasize abana babiri cyangwa batatu babyaranye ugasanga by'ukuri umugabo ntashatse yuko bene uwo mugore bagenda kwiyandikisha amategeko ugasanga bamwe bashatse kurongora bakiri bato hirya no hino aho nayo inkurikiriza kubana nawe batase mu nyine ariko leta yaragerageje guhimiriza abantu cyangwa nyine bakuru batandukanye abatari bake baragenda barandikisha ubwo bugeni kandi bwarabaye aho wasanga bahezagira nk'ubugeni bushika nk'amajana atanu ariko rero harimo n'abandi bagagaje gushikaho mbere mu bushikiranganji no hagati mu gihugu bijejwe hafi ufite itegeko nshingiranganji itegeka abatari kure kugira ngo babikore muzimbere yo gutegeka no kwinjira abana n'abavyeyi muvuga rero batwebwe kuzuri abagabo twatwikebuka uyu ni ifoto y'ibira babaje umwana kuri iyo muhambi mukabana n'umugore n'umugabo naho kuvuga no kwizi n'afiye no atakunari kubigira mu taya kuri kiki mushitaye mu muntu kiranire nuko kwa yuri tabeye n'Imana yatwe mu ndishima kandi yarabaje kandi abantu amusanga barabikoze umva rero si byiza cyane rwose.
Murakoze ikiganiro ni muri sanga gica kwijwi rya Amerika ku munsi kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana. Umutumire dufise kuri uyu munsi ni Terence Ntayiraja n'umwunganirizi w'umushikiranganje w'intwaro yo hagati n'inyigisho zo gukunda igihugu mu Burundi akaba n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganje. Turiko tuganira ku kibazo c'impunzi zihunguka n'ibibazo zihura nazo dushigikiye dushimikiye cyane cyane kuba kenyezi. Kuri telefone turafise uwundi munywanyi yifuza kubaza. Abdul mwiriwe Steve muramabarira mwiriwe murakoze tubasabe mushikirize ikibazo cyangwa icyumviro cyanyu.
Ego kandi nagomba kubwiriza ku telefone muri cyayigano cyo gutasha.
Ego murakoze hari cyo mushikiriza ngaha.
Nyuma nagomba kumubaza mbe abagabo nta ingorane bihora bibatera.
Ingorane bwoko ki?
Kubyerekeye kuja kwiyandikisha bamwe baravuga ngo barabyanga ingorane zibatera ni gituma batagenda.
Urahejeje?
Ego.
Kuri telefone turafise kandi Leo mwiriwe.
Ndabumva cyane.
Mugire icyo mushikirije.
Ego nashaka mbaze wo nyakubahwa wo muri nuze ministre de l'interieur na cyane cyane bibati uko iyo abantu bahungutse barahurana n'ingorana nyinshi ariko burya iyo umukenyezi usanze abuye nko mu nkambi ugasanga iyo umugabo wiwe nawe bafite mu Burundi akagomba kumwigarama iyo ngorane bayiteta gute mu gihe usanga nyene uyivuye mu buzima bw'inkambi yushyize mu gihugu usanga ufite ubuzima bugoye cyane.
Umutumire yabumvise reka tumusabe abishurire hamwe ari babiri. Nyakubahwa Terence.
Yego. Kibazo ati mbega iyo bishyitse umugabo agashika basanze mu Burundi bari buzakanye hanyuma akamuhinduka ati mbega biza kuko icyari sinzi ikibazo kiwe neza ntiyagitomboye.
Yabajije ukuntu mwoba mubafasha iyo ibibazo nk'ivyo vyadutse hagati yabo bantu baba bubakanye bagashikirwa n'ibibazo nk'ivyo.
Murakoze cyane twese turi kuba mutandariro n'abagenzi bacu bakayihamira ikisunga amategeko yabugizwe kare bakoresha guhanura gusa ariko ubu duherutse gusohora nyakuba mushikiranganji yadutwara hano yarasabitiwe kushikiranganji umuntu rero yagenda yabona agomba gushimira ishyirahamwe ritwara rero na minisitiri byadufashije abahinga badufashije kwiga iryo tegeko ubu byarasohotse ubu rero umuntu yari ate kubikurikiza atayisunga iryo tegeko agahanura amategeko ariko kare byari bigoye kuko kwari guhanura wadukira dukubaka umuntu sikungu ariko rero abantu babana batahanye bataha mu nzu imwe bafite abana ugasanga arashita umusore agahe gatanu gatandatu umunani urumva n'akamaramaza ni ukuvuga ko umugore we nawe aramwise inkumi kandi ari nyina w'ibibondo kandi akuze urumva rero aho ngo cyabifatwa ubu rero twatagira mutare yuko iryo tegeko nshinga ritwarungitse byokubahirizwa amategeko yabo kugira ngo tugaruke umutekano w'ibibondo n'abavyeyi n'imiryango.
Murakoze. Hari ikindi kibazo gikunda kwibonekeza kubijanye no kurabana ribi mu miryango canke mu babanyi babahasanze hari ibibazo nk'ivyo mukunda kubona muri ubwo bushyirangane?
Murakoze cyane. Ibi byo kurabana ribi bikunze gushika mu gihe urabizi nk'aba barahunze kera iyaje hari igihe kumbura babanyi babarigaruye itongo ryiwe canke ibyo yiwe ngira ngo mazungu yaje ucubona yuko nyine habicuka habicuka ibyo bibazo byaratubanyirire ibiro myaka yuko mukavuga imabishimwe iyo turacishiraho umuguru ujejwe ubyigwa hafi ngo bibereye kugira bisaba ibigere neza ariko by'ukuri kuri ubu kuri abahungu ukuvu bahora ni vuba cyane hari umwaka uheze amazu yabo ari ngaho baraza abanyagihugu bari biteguye kubakira nta kurabana biri kuhari atari abantu bavuga ati yiyagize ati jewe kubera irya nzu ndi witungo kuba nake hasanze imitungo ngiye naho arambahajya ubwo babazi nayo muri icyo gihe nuko nyine dushobora gushika ariko rero umugabo ugiye rero guhanura n'ababanye n'intwaro kugira ngo bifate ino neza kuko urumva nawe wishitse uraje usanze umuntu mwarabana n'itungo ryawe nihaba nibyashyize henshi mu rwego byashoboye gushyika nkumva nk'ibyo birumvikana yuko abo bantu batora abanagiza ariko nicyo gituma bamwita senetire bwa icyo gihe kubatunganiriza kubarwanisha umwe wese akaba nk'aba atabanje abantu
radiyo ijwi rya amerika turafise undi munywanyi kuri telefone gerard mwiriwe
mwiriwe neza murakomeye ku ijwi rya amerika
turakomeye mugire ko mugire icyo mushikirije cyangwa ikibazo mufise
Gerard yakumvise
dusabe mushinga ntahe Terence ntayiraja kwishure
murakoze cyane nabo nashimiye byayo bagiye bihambaye kandi bikomeye icyambere ati mbega kuguma abantu bahungira hanze hari ibibazo none ibyo bintu bari kubera ko ibyo bintu byo hagarara bitya ati wadondaguye imyaka ya 62, 78, 93 n'ubu ati byo hagarara gute ni kibo gihambaye kandi gikomeye ubwato yabagiye ati mbega ipiyena ry'abantu bategekanye iki ibintu by'indaro kugira ngo bikunde kuko tubona hari ibintu ni ikibazo gikomeye gikomeye cyane kidahanga ubundi bintu bwo kugira hanze n'isi yose ntabwo rero mbere kuri iki cya mbere ndabashimiye cyane kuri ibyo bibazo yaje kuko ni birebire ikibazo cya mbere nk'uko yabivuze umuti kugira bihagarare ibiganiro bihuza abarundi ni muri iyo ntumbero hejuru y'ibiganiro bibera i Arusha biko birafashwa n'umuhuza Museveni n'umwunganira perezida Mkapa leta yararaze politiki ibibazo byonyine abanyagihugu batanze inzererano yashize umugwi ibyo bizaba mu Burundi mu gihugu cyose uwo mugwi uri kurakora ubu turiko turavugana uyu munsi wasozereye ibiganiro mu makomine y'intara 15 mungida ni mungaya mara hatuanza inara mungida ni mungaya kimoona anuko yuko makumi kandi wapi tungu sulio kuchoshi kuhuri na ra hivi kani hivi yazo kimo yazo wazaa yala sarafu mungu hebuti mungu tanga kugirango mungu hivi sio sio haya matokeo tangu diwazo harikuruka bara hawe demokrasi ilama hawe demokrasi wengine wote ni nyumbani hawe wala yamata kupigiri mungu hii shara wale kwa tajiri kani yomugu unukari kwa kani tukidira yuko niko cyane cyo carangira mbere mu mvugo cyawe no gukorana ari hanze birimo ubuje bubonetse akibaza kandi n'abanya politike zari bakora ngari bugumbura cyane bakorera yarusha bigo bitagatwa bagashikwa hamwe kugira ngo ikibazo gihandaye yabagije ikore umuti ahe ngo cyisara bizo sanga yaje gukora ku mategeko anabwiye igihugu bizaba bise bakumbire kwa sigwa no kuko bizaba shikiza n'ibyo kugira ngo bigemo hanyuma kugira ngo tubabigene ibyohera ikikoze gushira kuko ni kumvira kugenda nayo nirinda umutima n'izo zaba z'abarundi bizere bishya kundi yuko bije mu mategeko agenga abarundi kandi nibaza ko bitomoye icya kabiri iki kibazo kirahambaye abarundi turaguya cyane aha ubushimagira mu gara y'abantu ntako butagiya ubicishije muri umugambi bita PSL n'abana n'ishyamba fini wapfu birirwa bayigisha ugwaruka n'abandi hirya hino ababyeyi gutandukanya ibyaro ingene zogenda ariko hariho impambanyi zinizahe mu madini hariho amadini amwe amwe bamwe bigisha kugabanya imbyaro bashaka kugira ko bacumiye ku Mana abandi bavuga bati ni kubyara mukangana no ku musenyi ariko bigisha abantu ati niko bivuga ibyo ni ijambo ngira ngo uhoraho yigeze kubabwira Aburahamu kera ati uzogwira arakunda gusigura yeye avuga ati yari kubabwira ko bazogwira mu buryo bw'ubuzima n'amaraso yashatse kuvuga yuko aze bakayoboka ku bantu bizera Imana ni ukuvuga abantu bose bashishikaje kuri Aburahamu ku isi yose bakaba abakristo kumbe bazabwiranya n'umusenyi wo ku kiyaga ariko abacu bavuga bati ibintu ni ukubyara ushaka tumwe umusenyi wo ku muyaga ku kiyaga akabyigisha n'iki kigisha ibi urumva rero naho n'ikibazo gikomeye ariko nagomba nanone abandi ariko batwumviriza kubyara rero dushoboye kwera ni byiza Imana yategetse ko umubyeyi buri kwezi aza kwa marasami na yongera byara oya Imana yavuze iti ishinda yiguhaye mu bitunganye gushisha ubwenge mu bukoreshe ngaho rero kwirigiye majya abantu ndabona nk'ayo yacu hariho ingo nyinshi leta yafashe zorohereza ababyeyi n'abe n'igihugu
kerageze ucagagure ucagagure ucagagure
aha rero birimo muri ijoro bakora ivuga kandi nk'ubu leta hari igihe byoshika urabona ko abana bavuga ku buntu bataratse imyaka itanu ababyeyi bibumbiye ku buntu igihe impano ntizongera kumvikana hagaze rero ko mbere tuvuga iti ubu rero tugenda tuvuga abana batatu abarenga batatu uciye intege wa muzingi ubu urabona ko byara ku buntu dushatse dufata inkingo dufashe tugufashe ufite inda ya mbere n'iya kabiri cyangwa iya gatatu izikurikira intege ndabona ashira amagashini nyine hajya amategeko kugira ngo abantu bari ko bubyumva ibyo ni ibintu bikomeye cyane kandi ni impanuro y'ishusho zo guhoza ko umugambi ko bari kabitunganya abigisha uburyo bukoresha n'ibindi bigenda kubagana ni kuri bigeze kure ariko hacya Rwanda bimwe byo kwigisha abantu kugira ngo babyumve
urakoze
murakoze cyane
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika
kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
kingira ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
ndashaka mundu uri kuri 2020
hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe
ku
ijwi rya Amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa kumi
Radio Jiji Amerika dusa miranira hi Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga umutumire wacu ni Terence Ntahiraja nunganirize w'umushikiranganje w'intwaro hagati n'inyigisho zo gukunda igihugu mu Burundi akaba ari numuvugizi w'ubwo bushikiranganje turiko duca irya nino ibibazo bihura n'impunzi iyo ziriko zitahuka mu gihugu cyane cyane tugashimikira ku mpunzi zigizwe n'abakenyezi kuri telefone turacyafise abanywanyi bafise ibibazo byo kubaza umutumire turafise Claude Claude mwiriwe murakoze tubaha kanya mushikirize ikibazo ni canke ico mwiyumvira
ego nashaka mpanza kuramuka umutumire
arakumva
hanyuma ikibazo nashakumaza muri leta baravuga ko arimo abantu benshi barimo barahunguka hanyuma hasi nayo ikavuga ko abari kubarahunga ari benshi none uwo mutumire yotanga igisubizo cyayo kugira ngo atwumve by'ukuri abantu bo bari kubarahunga cyangwa bari kubarahunguka kuko ntibavuga rumwe na hatere kuko hatere kumva ko ivuga ko ku munsi agenda abantu benshi hanyuma ikibazo nagomba ndamaze izindi mbega ko ari impunzi ziri mu gihugu hagati bari kubahimiriza gutaha bakaba bashaka kubacyura ariko nabo batabishaka mugabo bagashaka gukoresha n'ingufu boba bari kubakora kuko bagiye mu misago kubahungura kuko benshi amatungo yabo bamwe barayatwaye abandi ntibagiriye bashikira bobo bari kubarakora iki kugira ngo bahagarike ibyo bintu byo gushaka gutahukana impunzi ku nguvu hanyuma nashaka kumaze mbega ariko kudafatwa nk'uko impunzi ziri byahungiye mu bihugu bitandukanye nko mu gihugu cy'u Rwanda uko umenya zirafatwa impunzi zo mu Rwanda zifatwa cyo kimwe n'izo muri Tanzania uko mu Rwanda umenya hari ibyibuka hari umutegetsi waragiye kuraba izo mpunzi ariko umenya mu mutegetsi w'Ubujumbura ntibabyakiriye neza
mucagagure urakoze reka dusabe na Jean Minani umutumire acabishurira hamwe Jean Minani mwiriwe
mwiriwe nyamunyamakuru naramukije no umutumire
murakoze shikiriza ikibazo canke icyumviro cyanyu
yego nshaka ubwa mbere wenda mubaze n'ibyo impunzi zihungute ntari gihe acacu babazanye mugabo ugasanga ariho nabandi baba byabo bage babitwaye bakabigarukana bega kugira mufashe impunzi mwishunga iki mubanza kuraba ibyari yarafise muraheza mugafatira kuki hanyuma nk'uyo muntu ageye kuvuga nashaka kukubata nyakubahwa impunzi zahungiye ngaha mu gihugu urabona yuko bari mu masike nabo nyene bitwa impunzi nubwo baba barabadetase nta kintu mwotegekanya cyangwa leta yategekanije nk'abantu baba bamaze imyaka irenga 15 ngaha bari ngaha nyene umutekano ibyo byose baba babona ntabwo mwiteze nabo nyene kubashyira mu matongo yabo batahafise naho mukaraba mukabashyira mu tundi tugwati mugabo ntibiboneke ko dufite abadepase ngaha mu gihugu hanyuma nk'umutegetsi wo mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu murabona yuko igihugu gifite impunzi nyinshi inye biragoye ko wotanga ubutunzi buba bwishi kuko barya bategeza guteza imbere igihugu nta kuntu mwaba ko nayo numvise nta kuntu mwaba murashobora kujya mu Rwanda ngo mutuye murondere naho boba ari abantu nk'abajya bavuga ko bashaka kuza kuraba Burundi cyangwa bavuga ngo mu Burundi biracika mukababwira mukajyana hariya mukabwira izo mpunzi mu gihe baba babonye ukuntu umutekano w'abantu umeze mukababwira bagataha na cyane cyane mu gihe nk'ubu atantambara ihari ngaha mu gihugu murakoze
murakoze reka dusabe umutumire abishurire hamwe agerageze kuza aravunagura babajije ibibazo byinshi nyakubahwa Terence Ntahiraja turabahaye akanya
murakoze cyane abatumire bavuga ku kibazo cy'abantu hanze mu gihugu hagati kuko ari kigufi ndabikiye ku mayange ibi bintu byibonekeje mu Burundi guhera mu gihumbi kimwe agashyira mirongo icyenda na gatatu abari ibibazo bitandukanye ndagira ngo menshi ariko kuva mu bihumbi bibiri na kabiri gushyira mu bihumbi bibiri na cumi na kane abantu bari mu makambi y'abadepurasi kuva mu gihugu hagati leta yashyikari mu ngo zabo abangana ibihumbi amajana abiri n'indwi n'amagira 8 na 22 muba katari wake muba kugira ngo ariko bakeye makaye batigaye abana basubira ngo tibaji wawe baragenda bakarima bakaza hamwe hamwe hari kimwe kwari mu kigwati urese gusinda desidaye hamwe hamwe abo ngisi tegeye bagiye mu tongo y'umuntu ubu hari amatati hagati ya bimana tongo n'abo bantu ariko ngisi kwiriga ariko nawe hari gusigaye bari mu kibanza cya leta mu gihe yari yashimye ko haba ikigwati hari mu gana tongo bakayarima bagataha ibyo ntabwo bane bari kwabiteye ikibazo n'abo bari mu tongo y'umuntu ibyo leta iri kwiyaviga ariko menye yuko abenshi abenshi cyane bamaze gutahuka icyo mugabo nawe mukwishyura ku cyerekeye rero Claude yavuze ngo hari ariko barahunguka hari sere ikavuga ibindi mu bindi bibiri ibyo ntabwo bishyigaje kuri icyo kibazo iyo nkuru ya sere yashyize kuri site yayo ku rubuga ngo kanabome aho yavuga yuko ngo abindi ariko barahungashaga baguma bagenda ibyo ngira ngo mwageze kwinjira abantu atari nyine hatandukanye barabiyeshuje nagiye mwagize ikiganiro mu giheze mberekana neza bamaze gutaha no kujya kubishyira hanze yabivuze ahantu ho guhakarero aho yavuze mu ntara ya Makamba hari hamaze gutaha 2031 n'abandi aho hari mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu ubu imakara bamaze gutahuka abantu 2035 9938 ni ukuvuga ko kupatira gihe nyakuba mushyira nanjye yabuze ashyikiriza hamaze kubera ko barenga 2000 ni ukuvuga yuko rero abantu bari kuyataha ni ukuri atakubesha kuri mwe ntabwo n'umwe ariko arahunga muri iyi minsi aho mu gihugu cy'u Burundi si byo iyo nkuru twari yeshe ibihe bihagije hanyuma rero haravuze ngo gutahukana impunzi ku nkuvu oya ni mategeko mpuzamakungu kiyazira gutahukana ku nkuvu kuko ubwari umutekano w'umuntu uhera mu mutima wiwe urabimusigurira ukamwereka umutekano n'ibisabwa kugira ngo igende neza aha yavuga ati mbega muzababwira ryari mu Rwanda mbwe ni mubabwiye mubasigurire ko hari umutekano hari n'abatahe nibyo bagira ngo ibuse ariko batwumva yuko kugira ngo impunzi zitahukanwe hizingwa amategeko hariho umugumya w'itatu ubanza gushingwa uwo mugu gushingwa ubwigwe n'igihugu umuntu yahunze avamo n'igihugu yahuriyemo n'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR muri iyi sasa byita komisiyo tripartite hasanzwe hari amasezerano hagati y'ibihugu bihugu duhana ibihugu bamara ko twarose ibihugu kuva kera asanzwe ahari iyo yaheze kubyumvikana baraheza bakagira umugambi wo guhunguka ati mbega none ntibigera kubasigura kugira ngo batahe cyane bazi nibyo muri uwo mugambi nyine nyabutatu ibikorwa bya mbere baherako ni ukujya kugendera abari mu makari basigurirwa ingene mu gihugu bimeze hakaba n'abavayo b'intumwa zabo baza mu gihugu cy'amavuki bakabara ingene bimeze ibyo bita mu cyongereza go and see visit come and talk visit n'ingene dufite gutunganywa mu kirimi cy'icyongereza niko nibivuga mu cyongereza ibyo rero ni ibintu baca bagenda barakora ba bantu bakenda bagatanga inkuru bati ni ukuri bya bintu leta yamivuga nibyo bya bintu ashyira itubwira nibyo ugasanga ari abantu bagize umuhindi munini wo gutahuka ariko watahuka bu ntibasezera hashire kuko biracyari binini n'imishi bino bintu urabizi yuko babaza gutaha umakambi abacyari ikibazo abo tubabwira baza nabaza batorotse hakabona abandi kuri batashyize mu ikadi ya hashire ariko ndabamenyesha yuko mu bantu bari mu ikadi abo hashire bakwiye kutakiriya gihe yifitiye ibyo biharuro nyine hariho n'abantu tubi baje biyarishije muri HCR mu Rwanda n'ahandi ubu batashe bari ku buzi bafite yakarata y'impunzi harimo abafite umugambi wo kwigira hanze bavuye bati harageze acayigira nicyo gituma mu bintu byatumye abo bantu yemwe bagenda n'umuntu rero afite ikora agenda muri iyi minsi nta bantu ahunga bariho niba ufite ubundi mugambi ariho n'agahinda yose watwumviriza yuko abantu bumva ngo bari mu makazi haba mu Rwanda cyangwa Tanzania cyane cyane bari mu migi itandukanye ituma ngo bagenda hari abantu bari barakoze ibibazo byo kujya hanze kujya muri Amerika n'igihugu ngo ikandi y'umutabira general yiboneye aho banjye no kubahanura
murakoze
bari bitse kugenda uwo mugabo amaze guhagarara bavuye kumva ko ikandi y'igihugu y'inyaruguru bagenda bayiruka ngo baze gutana ngo gutana amashase barebe ko kwigira muri Amerika hari abantu batahuze umutekano mu Burundi bafite intumbero zabo
reka twakire abandi banywanyi
akabwira ibitari byo ngo umuheru yageze abantu bagiye guhona ngo amaraso mu bibazo ngo adosese ngo ashike mu mazi bazi bose barengegwe harahari kuko baragenda abo ngo baragurishwa n'imana niyo bikomeye bahunganye nabo ni ukuvuga rero hari abantu bari tari kubera umutekano ariko bari kubwira ibyo n'ubu byire ushize yisha abantu usanga ibintu byo makari umufuna foti ntimba ashagenda mu ikani
murakoze mushinga na Eterance
usanga batunze inama shika abantu batanga ugasanga barabuze abantu gutara ko makuru muri izo nyine gusa ni ukuvuga rero n'urugamba n'ibyo gusigura kugira ngo umuntu afashe abantu kugira ngo bitakwe mu gihugu cy'amavuki
ikiganiro ni muri sanga murumva yuko ikibazo cimpunzi ari ikibazo gihambaye cyane turacafise abanywanyi bafise ivyumviro canke ibibazo babaza umutumire Jean Claude mwiriwe mubaza ikibazo muvunaguye
bonje na kibazo gikuri no bamfise kwita kibazo cy'ukwanyaho abakenyezi batabuka bagahura n'ingorane ariko je icyo gifite ni nka nashaka ni nka sensibilisation nashaka bo bantu bahunze bari hanze y'igihugu bo nashaka ndabasabe kabisa abantu bose bari ko baranyumva bari hanze haba ari Rwanda canke aho oyi muri Tanzania canke muri Congo n'ahandi yuko butaho kazi kuri mu Burundi amahoro arahari akarero jende mu ntara ya Kirundo kabisa amahoro arahari abantu kuri barakora rero nashaka tabe niko abantu bo bari hanze babanyumva kwera bahunze twaziye memanda nuko ni batahuke mu Burundi amahoro arahari
murakoze
baze wa ku Burundi kabisa turabakeneye cyane gose
ya kumvise reka twakire kandi na Jiliberi Jiliberi mwiriwe
Mwiriwe neza
mushikirize ikibazo canke icyumviro
nagenda mubaza ubonya kubahwa mbega nta kigega cyoba cyategekanijwe abamama hamwe n'abakobwa baba barahunze bamaze guhunguka mukabafasha akagira kabiri mbega ko mbona hari abahunze bishoboye n'abandi batishoboye mbega iyo bahungutse abo bishoboye nabo nyine murabafasha mbega mu mama bafasha mu buryo ubuhe murakoze
kadusabe mushinga ntaye Terence ntayiraja abishurire hamwe
murakoze cyane kuri iki kibazo uwa mbere Jean Claude ya hamwe bene wacu bahunze ntacyo barabije ati banguka hari amahoro nukuri hari amahoro kuko n'ubu ndakubwira mu gihugu cyacu hari amakambi ane y'impunzi z'abakongomani bahungira mu bundi kubera ibibazo biri muri kajya karere ko muri kongomani n'ubu baguma baza ubutegetsi ku nkambi z'abantu bari ibihumbi mirongo itanu na bitandatu ni ukuvuga iyo abantu n'abandi bantu bazakavuga ngo bati ngahaje nimba nisanze gisa amahoro nukuri ibyo yavuze ntiyabeshe hanyuma Jiliberi niwe kumbure yarabije ikibazo ati mbega nta kigega ijambo ryitwikanyijwe abapfasoni n'abana kugira ngo tubafashe nta kigega ni uvuga cyitiriwe abo ariko bafashwa muri rusange ni ukuvuga yuko iyo batahutse ntabwo bari ya migambi mito mito yo kubashyira mu dushyirahamwe kugira ngo badandaze bakore udukorwa bamenyere kubaho nk'abandi ariko ikintu cya mbere uburaro leta yabafasha mu byo kwikura ku buraro no kuroswa aho baba ikintu cya mbere yihutira hanyuma rero no kubashyigikira muri ya migambi yo kwiteza imbere ati mbega harabisi n'abatishisi ati mbega n'abatashe kuva kumwe ukirikuri afite abantu bahungutse bose barahungutse bafata kimwe aho ubudasa kenshi usanga yifise yirangurira nk'umujyi wa Bujumbura ugasanga atanze inzu wumva hashyizeho ntimusangayo aba yishoboye mugabo ibyo ariko arakirwa ku mfashanyo ya mbere no kwandikwa bafasha kimwe mu gihe abana b'abanyeshuri bashyirwe mu mashuri bakavuga bati muri iki kirigo umwana yahungutse ntatanga minerivari ntagira uko afashwa muri iyi ati ubwo umwana wese yarahungutse ni ukuvuga tuvuga ko ari abana ariko kenshi ni nk'umuntu ushyira mu gisagara akitangira kabiri cyane cyane yaje ko umukurikiranira ku itongo ryiwe haba ariko araba ariko bose abari bene bacu bahungutse bafatwa kimwe kuko n'abarundi batanze mu gihugu cy'amavuko
reka nda
hari abari imvugo mu mbabarire hari imvugo n'abapfakazi muri icyo gihe rero no muri bya binabwira byo kubaka dushobora kubwira umupfakazi atagira umufasha ngo niyubake ibintu umuhanda batasakaye muri icyo gihe hari umugambi kuri abo batishoboye na gato hari no kuduza inzu bakubaka ikigo bagasakara ibyo bidasa ariko nk'abandi baba bamushoboye arashobora kumushaka kuduza n'imbumbe hanyuma abantu batagasakara nuko hariho icyo bitaro bita mu gisasa ari igihe imbere hagiye kuvuga batishoboye n'imfubyi cyangwa abantu batagira icyo babekeje bakomeza kuvuga amakambi icyo bita mu gisasa cya fano na kompanyi iyo hari amakambi y'intambara bya mabihari abo baba bagomba gufata mu mubiri wabo bakajya mu rugo kuko nibo batera gutyo
murakoze mbe ndababaze muri abo bahunguka igitigiri cy'abakenyezi ibyo twokwita kwijana canke pourcentage mu gifaransa tugira nije nabandi abakenyezi bari ku rugero rungana iki mu bahunguka radio ijwi rya Amerika ibiganiro byacu birabandanya ku turiko tuganira ku biganiro cimpunzi zitahuka umutumire wacu turamubuze mukanya ariko mukanya turize yuko agaruka turubandanya tuganira ku bantu bahunga mu Burundi canke abahunguka bivanye n'ibibazo u Burundi bwagiye buracamwo ku misi imisi yabaye canke ibibazo u Burundi bwagiye buracamwo.
Uruhagarara
rahumiwe bega mana yanje ibintu tuzobikuraga twimbere
ukwikekana
ehe mwishwaje tugasamara baradufye ta twese
banirumve ko
unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira neza
twaze biraturaba eh Turake bintu byangare tubone. Jongira nisinye.
Abandi bahise mu rukundo.
Sheri wanje. Urukundo ngukunda ruruta byose. Ivyukuri umusereko nanje nka umurengero. Mafu.
Niki kina muri kirukuri kwijwi rya America. Imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage nabandi.
Radio ijwi rya Amerika umutumire wacu turongeye kumuronka kuri telefone nariko ndamubaza yuko yobaza ibitigiri vy'abahunguka ibyo twita pourcentage ku ruhara rw'abakenyezi gusa nyakubaha mutumire hari ibyo bitigiri mwa mufise mu bushikiranganje bwanyu.
Murakoze cyane yukuri iyo hari dufise ibivanze no kuvuga raporo twahawe n'abura matari b'intara ntizatandukanya abagore n'abana ariko iyo hashyeho iri kwiyandika ndabitandukanya kwa dako mwisi nibwe tuzo bironka bitandukanije kuko mu bisanzwe barandika bagabo kwabo abana n'imyaka bafise mbere n'abanyeshu ugasanga bafise ibitigiri ariko dufise ibitigiri mu bisanzwe ntabwo bitandukanije abagabo abagore cyangwa abana.
Murakoze turacakira abanywanyi bifuza kubaza ibibazo turafise Kwizera. Kwizera mwiriwe.
Mwiriwe mwiriwe Aloyizi.
Ni mubaza ikibazo cyanyu.
Murakoze kumijambo kuzigira Amerika. Yambanze simira umutumire yagerageze gutanga inyishi nziza kuragira ndamubaze be iyo umuntu ko yavuze ko amahoro ari mu mutima iyo abantu babasanzwe babana hakabamwo umwe ahunga undi agasigara ku gihugu gifate hahunze nk'umugore agasigara nk'umugabo umugabo agashatse kurongora undi mugore amategeko y'u Burundi arabimwemerera bagira namaze ikindi kibazo kijyanye n'abakenyezi nyene no muri kahise abakenyezi bamwe bahura n'ibibazo urugero n'usanga abantu bari mu makambi yo muri Tanzania mu myaka yashize aho bamwe bagiye mu miharirwana baje bashyize bashyika baronka gutegetsamwo abakoronera abandi abadepite muri icyo gihe abakore bari bari kumwe imbere be byaragaragaye ko benshi babataye babagiriza ngo ntibize cyanke bahise bifatira abandi banye n'imyanya bari babonye mu butegetsi bw'igihugu kandi ndababaze nk'aho barengera umukenyezi gute iyo hashyize ikibazo nk'icyo.
Murakoze reka tumusabe acishure ndumva yuko ari kibazo kitoroshye nyakubaha ni seti
ego
Terance murambabarira Terance murambabarira mhm Jaco
murakoze cyane aragiye dubikomeye kwizera yahambaye ikibazo cyambere ati mbega abantu babiri babana uba nahunga ubundi agasigara ati mbega none bene yuko asigaye ati arango bundi bwo cyahakanwa kandi bundi mugabo ibyo amategeko y'u Burundi tatiyemera igihe umugabo n'umugore yasezeranye imbere y'amategeko aba hafi yatabahagufi aba ari umugore we cyangwa ari umugabo wiwe kiretse igihe nyine bazovana mu butungane bakabisinyira niho abafite uburenganzira bwo kurongo bashaka kurongo bundi mugore cyangwa kurongorwa n'undi mugabo igihe ari umugore abakora ibirengeye ibyo n'amakosa kandi ibyo nibyo nuko bivuze nta kuvuga se zabaye n'akamugabo ndazi ahantu byari abantu babiri bubatse muri ibi duheruka umwe yarahunze atayashika no kuwiwe ubundi yari yashikanye umugore mu nzu urumva ko yabaze cyane umugabo yamaze guhunga byumvise yaragarutse agarutse wa mugore yaguma mu nzu yadivugiye hamana carahunga nawe arahava wa wundi asubira mu rugo urumva ivyo n'amakosa mu bisanzwe ivyo n'amategeko nshi nyinshi nomuha ababikora n'ukuri babanyanze amategeko abantu bose bakundanye hanze yuko ibyo bemera abantu imbere y'iyo bakozi b'imana cyangwa yuko bazobana mu magogwa no mu mahigwe bagasangira ubukene n'ubutunzi bw'imana yose bahaye ibyo basezerana igihe iyo bishyitse abantu bakomeje kubaka urugo rwabo bategerezwa kubyubahiriza no kubisomera. Icya kabiri ati mu ndogo za kino gihe hari abatari bake bari barongoye bamaze kuza, ati hati bavuga ngo undi barongo ubundi niba byarashyize rwo cyangwa uriya birimo na kubariya no kukunda bavuga abantu nakoye ko ibyo bibazo y'abantu bahoze mu makambi y'abashyite umukuru wagore n'abana hamwe hamwe baragize ibibazo mu kintu cyerekeye ingo n'imiryango. Ibyo rero yavuga ati mbere hano yashyikiwe n'abantu nibaga yuko uwo bari yarabikoze yakoze amakosa kuko umuntu murateganya mu kubaka mwashyiza kubana ukisi jewe ntabwo ndi byashyitse ariko birashobora kuba byarashyitse kuko turi abantu hari abantu bamurundura ubu ariko basigaye kumenya igituma ibyo byashoboye gushyika. Urumva usanga mu makambi na koyendi hariho benshi barongorana badaciye kubera bitaciye amategeko. Amategeko y'u Burundi afata yuko abantu atari umugabo n'umugore kuko bitari mu mategeko. Nicyo gitangira dukingira abagore n'imiryango ubu twasohoye itegeko shyikiranganje kugira ngo ibyo bintu bitungane bijye mu buryo dutabare abagore n'abana. Nyuma y'ubundi hoho nk'uko bivuze icyo kibazo ngira ngo uwo yoba dusanga gishyikiye kimuga kigendera ngo yoba yishe atanga ariko ku bwanjye umuntu wese yubakanye n'umugore wiwe bakabyara abana munyuma akamuhemukira nawe bayitwaje ngo ntibaritwe i Burundi ariko ku mana kubera byose yacumuje.
Murakoze, murakoze katwakire kumbure abifuza gushikiriza ibibazo banyuma. Kwizera mwiriwe Aniseti, mwiriwe Aniseti, murambabarira mwiriwe
mwiriwe
mushikiriza ikibazo cyanyu n'ingoga.
Ikibazo cyanje nagomba namubaze uwo muntu utumire mu Burundi. Urabona yuko twebwe uno munsi amahoro n'umutekano bihari mugabo basanga impunzi zimwe zimwe ntizitakubera inyungu z'abantu ako bakora muri HCR kuko bamaze gutaha usanga akazi kose agahera none bariko bapureki bahereye kuri HCR ikorera mu Burundi kugira ngo ivugane n'iyo mu bindi bihugu kugira ngo impunzi zishobore kuronga uburenganzira bwo gutaha izishaka gutaha. Akandi kabazo nagomba namubaze urabona ubushyanganje bw'intwaro hagati harimo no gukundisha igihugu
unyarutse
bariko bakora iki kugira ngo aba bantu bagende bavuga nabi igihugu bacyambika icye kugira ngo gitabagurike bariko bakora iki kugira ngo babagarure ku murongo kugira ngo basubire umutima wo gukunda igihugu usubire uboneke. Murakoze.
Reka twakire na Frederic mutumire abakirire rimwe. Frederic mwiriwe.
Mwiriwe neza.
Gira kubaze.
Yego nashaka kumubaza cyo ariko bakora iki kugire bahungukane impunzi zahunze kuri atubona umutekano ikuramira nk'ugaruka mu gihugu. Hanyuma kandi kabazo bagira kabiri mu barire gatoyi hari abantu bagenda gufata abakozi bo mazu babahora ngo ntaka natandanga kazi bafise umugambi ganya kubaho mu wamuzi muri leta nimba atari umuzi naho mu wamutegekanye kugira abo bantu bafatwe bahanwe bonto ngo bari kora aho nyaga gatya kazi na muntu ko rimwe rimwe afata umukozi w'umunzu bakamugire bamugombore ngo atange amafaranga 2000.
Murakoze. Reka dusaba umutumira bishurire hamwe nyakuba baterance. Ego tubasabe mubishure.
Ego murakoze cyane. Magamba gushimira n'icyo yavuze ati mu Burundi haramahoro ati none kubera iki hasi bari kubakorana na gute ko ibyibindi binyuranye kandi abandi bacu iyo ngiye cyo kwigutaha mugana menshi yuko aho ibijumbura hariho ishami rya hasi rihakorera iryo shyirahamwe ryigeze ryemeza ayo makuru kuko yasohotse ku rwanda rubegi ku cyicaro gikuru urwo rukanye rwigisha.
Alo umutumire turamukenye ariko twariko tuvuga yarakiri ko yishura ku bibazo by'abanywanyi. Ikiganiro muri isanga gisa nikirangiriye ngaha. Turabashimiye nshuti namwe bakunzi b'ijwi ry'Amerika. Twari kumwe n'umutumire Terence Ntahiraja akora mu bushikiranganji bwo bw'intwaro hagati mu gihugu no gukundisha igihugu. Turamushimiye cyane kukanya yagize kugira yitabe iki kiganiro. Ni ijwi rya Amerika mudukurikiranira i Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda. Ikiganiro muri isanga rero naha kirangiriye. Tushimire abigoye bose bakagira icyo baterereye tutanguriye kubabajije ibibazo tukaza kubafashije kuri ubu buryo cyangwa ubundi kugira iki kiganiro cyo kuri uyu munsi gishobore kubashikira nuko mwese ndabifurije umunsi wa gatanu mwiza nkabifurizana weekend nziza mwari kumwe na Aloyse Bigirimana kuri mikoro ibiganiro by'ijwi rya Amerika birabandanye.